Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mukumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ikaze mwese kuri radio yanyu. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duhereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ukwezi kurashize mu Rwanda habonetse umurwayi wa mbere wanduye virusi ya corona. Inzego z'ubuzima zivuga ko umujyi wa Kigali ari wo wibasiwe cyane kurusha utundi duce tw'igihugu.
Icyorezo koko cyibasiye Kigali ku mpamvu z'uko cyaturutse hanze, abakizanya benshi babaga baje banyuze ku nzira y'ikibuga cy'indege, abenshi babaga batuye Kigali, ni naho bakorera imirimo, nabo bahuye benshi urumva ko bahuye nabo begeranye.
Ubu ni muganga Sabin Sanzimana uyobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kizwi nka RBC. Iyo nkuru harimo n'izindi zerekeye abanyururu basabirwa kurekurwa kubera ubwinshi bwabo mu magereza mu Burundi n'ikibazo cy'uko amadeni ibihugu bya Afrika bereyemo amahanga yakurwaho. Turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, nimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Nigeria, ubutegetsi bwongereye igihe cyo kuguma imuhira mu bice bibarizwamo urujya n'uruza rw'abantu mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yongereye igihe cy'ibyumweru bibiri kuri gahunda yo kuguma mu rugo mu murwa mukuru Abuja, Lagos no mu ntara ya Ogun bihana imbibe. Aho hose haranga urujya n'uruza rw'abantu benshi. Ubutegetsi bwafashe icyo cyemezo muri gahunda yo kugabanya umuvuduko w'ikwirakwira rya virusi ya corona. Itangazo rya Perezida Buhari risaba abantu kuguma imuhira ryongerewe iminsi mu gihe yari yategetswe yagombaga kurangira ejo ku wa mbere. Abantu 323 banduye virusi ya corona muri Nigeria bari mu mujyi wa Lagos utuwe cyane kurusha iyindi muri icyo gihugu no mu mukuru Abuja. Muri Nigeria virusi ya corona imaze guhitana abantu 10. Perezida Buhari yaburiye abaturage ko kuguma mu rugo ari igikorwa cyo guhitamo kubaho cyangwa gupfa.
Ubushinwa bwiteguye gusuzuma ibyerekeye amadeni y'ibihugu byo muri Afrika bufatanije n'umuryango mpuzamahanga. Nibyo Fide Niyongabo atubwira muri iyi nkuru.
Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ejo ku munsi wa mbere ko kizi ibyerekeye umugambi wo guhebera amadeni ibihugu byo muri Afrika, kandi ko cyifuza kwihweza ibyerekeye icyo kibazo hamwe n'amakungu. Ivyo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Ubushinwa n'amakungu bwabitangarije itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ku munsi wa mbere. Ubwo bushikiranganji bwari ko bwishura ku bibazo ku migambi y'Ubushinwa ku bijanye n'amadeni ibihugu byo muri Afrika bibufitiye mu gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryamenyesheje ko bisa n'uko Ubushinwa buzoshigikira icyumviro cy'uko ibihugu byo muri Afrika byoba birahagaritse kuriha amadeni yabyo. Ivyo bikaba byitezwe kuba mu masezerano ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi n'ibiriko biratera imbere bigize umugwi G20 bizoshikako muri iyi ndwi.
Ubuhinde bwongereye igihe cy'ibihe bitoroshye bwari bwashyizeho bitewe n'abandura virusi ya corona bagenda biyongera. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji mukuru Narendra Modi kuri uno munsi wa kabiri. Umutegetsi yatangaje ko icyo gihugu kigizwe n'abantu muri yari dumwe n'ibice bitatu bazobandanye kuba mu bihe bidasanzwe ikindi kiringo cy'indwi zitatu. Modi yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu avuga ko iyongereza gico kiringo cari kimaze iminsi 21 kirangira uno munsi kizobandanya gushika ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu. Ni mu gihe abantu bashika ku 10,000 bamaze kwandura ikiza cha corona, abandi 339 bakitaba Imana. Umushikiranganji mukuru havuga kandi ko iyo ngingo ije mu ntumbero yo gukinga kugira iyo ngwara ntishike mu bice by'igihugu bitarandukirwa. Modi yavuga ko naho igihugu kimaze guhomba ibitari bike mu butunzi bwacu, igikuru ari uko ingingo zo kuba mu bihe bidasanzwe harimo n'uko abantu basabwa kutegerana hafi na hafi bimaze gukingira ubuzima bw'abantu batari bake.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Amashyirahamwe yigenga arimwo aharanira uburenganzira bwa muntu asaba leta gufungura abanyururu mu magereza atandukanye hagamijwe kwirinda ko icyorezo cya virusi ya corona cyakoreka imbaga kiramutse kigeze mu magereza. Ni inkuru Pierre Claver niyo nkuru atugezaho ari Kigali mu Rwanda.
Amashami yigenga arenga 10 abona ko ikiza cy'umugera wa corona kiriko kirafata umurindi munini mu gihugu. Akate ishiramiro Kristu rigwanyote gwe yakiremwa muntu rimwe murayo yakoze amatohoza mu mabohero ane ariyo ijyampimba riri mu gisagara cha Bujumbura, ibohero ryangozi, ijya muramvye hamwe n'ijya Rumonge. Iryo shirahamwe rivuga ko ubwinshi bw'abanyororo burenze urugero buzohava bukwega akarambaraye inganda zigatekira hamikiza cy'umugera wa corona cyo kwaduka muri ayo mabohero ari mu gihugu. Ayo mabohero ane kuri 11 ari mu gihugu yategerezwa kwakira abanyororo batarenga 2,100 ubuhabarizwayo abarengabo inshuro zitatu, no kuvuga abarenga gato 7,600. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ubwisata c'amategeko muri Akate Burundi.
Ubwishi bw'abanyororo buri mu bintu bihanze abanyororo kuko inyubako zarengewe cyane kuwo zari zigenewe kwakira, ku buryo umuntu atakironka kikumusaya. Isuku naryo risigaye ari umugani mu gihisi yose, ekambere n'igihugu cacu byinjiranywe n'ikiza gituruka ku mugera wa coronavirus. Amazi meza, ekambere n'isabuni kenshi iboneka rimwe mu kwezi, byumvikana yuko gukoresha isabuni mu kwezi muri iki gihe bitaba bigishoboka. Byo guhanahana imetero hagati y'umuntu n'uwundi navyo nyene bikoreshwa mu kwikingira iki kiza cya coronavirus, byo ntibishoboka kubera ubwishi bw'abanyororo. Kindi giteye ubwoba ni uko haguma hinjizwa abanyororo bashasha kandi bagashikira mu bandi, mu gihe hoba hari n'umwe afise uwo mugera byakwega karambaraye. Hari kandi n'abanyororo bidegembya bagasohoka bakagenda gutembera hanze, hanyuma bakagaruka indani mu mabohero, nabo nyine bashobora gukwega ingorane.
Ayo mashirahamwe nka yose akorera hanze ahamagarira leta kurekura abanyororo kugira ngo bakinge ibara ritaragwa. Abayorongoye bavuga ko ingengo nk'izo zo kurekura abafunzwe batabangamiye umutekano w'igihugu zafashwe no mu bindi bihugu vyamaze kwadukamwo ikiza cha corona mu Rwanda no mu Faransa.
Aho bohera kwanyororo bejejwe n'amasentare, abahera heje iminyororo yabo, abarose umwidegembyo w'agateganyo liberté provisoire, ariko abo bose mvuze ugasanga baguma indani mu bohero kubera ko ziba bakurikiranwa ku manza zifitanye ibyano na politike. Buraba n'abandi banyororo bafunzwe by'agateganyo ko nabo nyene ngo barekura kugira ngo amabohero aheme. Umaze gupfungwa icya kane cy'umunyororo bakamurekura bakamuhanisha ibindi bihano bisa bitari gupfungwa. Ibyo byotuma mu mabohero hasigara y'abantu bake, hanyuma bagashobora gukinga ico kiza cha coronavirus.
Kuri ico n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Emeru Rantine Kanyana aremera ko harabakwiye kurekugwa no mu bindi bihe bisanzwe. Aha aheruka kubibwira abacamanza mu gisagara cha Bujumbura.
Kandi bakirinda yuko bo haba baza barafunga baguma bafunga badacimanza, ugasanga ari habene igihugu bavundiye mu munyororo kandi atakintu gihambaye cyo kubafunga cyari kirimo. Twasavye yuko abashikiriza manza bose bogenda umwe wese akaraba amadosiye abafise imbere yiwe, akiyumvira ku buzima bw'abafunzwe maze akafata ingingo yo gufasha kugira ngo izo dosiye zabo zikogwe, uwagiriwe n'icyaha agihadikwe, uwo kitagiriye naho yitahire amahoro mu muryango azi gufasha mu iterambere cy'igihugu.
Hari n'ikindi ayo mashirahamwe yigenga abwira inzego za leta ni uko abafungiwe vya politike agateka kabo gahohoterwa mu mabohero.
Aho bakubitwa bagafungwa mu busho bw'ikosorero amashambre koleksionere canke bakashira ahantu ku kibuga bakarara ngaho bakongera bakahirigwa imvura n'izuba bikababangamira. Eka mbere hari n'abandi banyororo batigira babonana n'izuba, batigira baja naho abandi banyororo bari bafungiwe aho bita tingitini. Abo nabo ababikora cyane cyane ugasanga ari abanyororo bapfunzwe ariko bayoboka ku mugambo uri ku butegetsi umenga bari ngaho kugira ngo batoteze abandi bitwa ko batavuga rumwe. Hari kandi n'ayandi mabi afatiye kwankira abagwayi kuja kwa muganga cyane cyane ku baganga b'abahinga mu gihe amavuriro y'indani mu ibohero biba byaragaragaye yuko atagushoboza afise bwo kubavura.
Mu Burundi nta ngingo zo kugara ibibanza bihurigwamo n'abantu benshi nk'amasengero, amashuri, amasoko n'amabohero zirafatwa. Ayo mashirahamwe akebura leta kwihutira gufata izo ngingo amazi atararenga inkombe nk'uko biriko biraba mu bihugu vya Buraya nka Espagne n'Ubutaliyano. Abantu batanu nibo bari bamaze kwemezwa kubagwaye uwo mugera wa corona mu Burundi, aho twateguriye inkuru. Umwe muri bo yitabye Imana ku munsi wa Mungu w'indwi heze nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvyemeza. mukareka Afrika y'ubuseruko EAC Burundi burimo abantu hafa amajana 4 baramaze gufatwa n'ico kiza cha corona. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwe rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda nyuma y'ukwezi virusi ya corona ihageze ubu bihagaze bite. Ministeri y'ubuzima ivuga ko imaze kubarura abarwayi 127 ko 42 ubu bakize basubira mu miryango yabo. Kuri iyi nkuru twumve Asimutakaboye.
Hari tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu bw'umurwayi wa mbere yageraga mu gihugu. Ministeri y'ubuzima yemeje ko wasanganywe indwara ari umuhinde wageze mu gihugu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu avuye Mumbai. Uko iminsi yagiye ikurikirana, iyi ministeri yagiye isohora amatangazo agaragaza uko icyorezo gihagaze. Ntagiye humvikana umubare w'abagenda bandura umunsi ku munsi, bikaba bigeze iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa kane abashinzwe ubuzima mu Rwanda batangaza ko bamaze kwakira abarwayi 127. Kuva tariki ya 4 z'ukwezi kwa kane nibwo bwa mbere habonetse abarwayi bakize iyi ndwara barimo abanyarwanda 3 n'umurundi umwe. Kuva aba mbere basohotse buri mutsi hagiye humvikana abandi bakize bagasubira mu miryango yabo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, Ministeri y'ubuzima yavuze ko abandi barwayi 17 nabo bakize virusi ya corona bakaba bavuye mu bitaro. Abamaze gukira bose bakaba babarurwa muri 42 mu 127 banduye COVID-19. Ubwo yasobanuraga iby'iki cyorezo nyuma y'ukwezi kumwe kigeze mu Rwanda, Dr. Nsanzimana Sabe, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yavuze ko kugeza ubu abarwayi benshi bakomeje kugaragara mu mujyi wa Kigali ugeranije no mu byaro.
I Kigali niho kuko hagaragaye abantu bambere bafite coronavirus. N'ubu niho hari benshi. Ku bantu barenga 126 twabonye, abari muri Kigali bararenga 100. Abari hanze ngira mu majyepfo, umwe mu burengerazuba, mu majyaruguru, burasirazuba, nta ntara n'imwe itaragaragaramo umuntu. Ariko ni nk'umwe, nta ntara yigeze irenza abantu 2. Ku buryo bateranyije usanga ntabwo bagera kuri 15 bagaragaye hanze ya Kigali. Bikagaragaza yuko icyorezo koko kibasiye Kigali, ku mpamvu z'uko cyaturutse hanze. Abakizanya benshi babaga baje banyuze ku nzira y'ikibuga cy'indege, abenshi babaga batuye i Kigali, ni naho bakorera imirimo, nabo bahuye benshi, urumva ko bahuye nabo begeranye.
Mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo, Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwiriza yagombaga kumara ibyumweru 2 abuza abantu kuva mu ngo zabo. Amabwiriza ya mbere yaheraga tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu, yaje gusoza tariki ya 4 z'uku kwezi. Leta yongera indi minsi 15 yo kuguma mu rugo, nayo izarangira tariki ya 19 z'uku kwezi kwa kane. Aya mabwiriza ya kabiri yaje gushimangira ya mbere yabuzaga abantu gusohoka mu ngo, gufunga amaduka, guhagarika gutwara abagenzi kuri moto, guhagarika ingendo zijya mu mijyi no mu turere tw'u Rwanda, ndetse no gufunga imipaka yose. Benshi mu bagiye kumara ukwezi mu ngo zabo baribaza niba kuri iki cyumweru bashobora kumva inkuru nziza ibemerera gusubira mu mirimo yabo inyuranye. Ubutumwa bwaraye butanzwe kuri televiziyo y'igihugu n'umuyobozi wa RBC, bongeye gushimangira ko iki gihe kitaragera.
Iyo umwe agaragayeho ngo nawe afungura umuryango w'abandi bamushamikiyeho. Ubu rero urugamba rucyakomeje, nubwo hari ishusho nziza itwereka yuko abaturukaga hanze virusi ubundi yaturutse ku bantu bari bavuye mu bihugu yari irimo binjira mu gihugu. Abenshi bari bayifite binjiye mu gihugu bari no gukira, ahubwo abayanduriye bayikwiye kuri abo ngabo akaba ari uwo munsi dufite turi kubona. Igihe rero tuzaba turangije abo bayanduriye aha n'abo bashobora kuba baranduje, tuzaba tuvuga ngo turi kwerekeza aho coronavirus itsinda mu gihugu cyacu. Naho rero duhagaze umunsi tuzabona riri atangazo risohotse, umunsi umwe ukurikira basanga twapimye abantu 1,000,000 bingahe, nta n'umwe twabonye. Izaba ari inkuru nziza.
Nubwo izi ngamba zo kuguma mu rugo hari benshi zigenda zica intege, Minisiteri y'ubuzima isobanura ko kuguma mu rugo ari bwo buryo butanga icyizere bwonyine bwo guhagarika ikwirakwizwa rya COVID-19. Inzego zishinzwe umutekano zikaba zikomeje gutanga ibihano ku baba barenga kuri aya mabwiriza. Asimutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ku banyamakuru bagera ku 420 bamaze kwandikisha kabanyamwuga mu rwego CNC rushinzwe gucunga huko ibinyamakuru bikora mu Burundi muri uyu mwaka abapfasoni n'abigeme nibararenga 454 muri bo ibice 14% nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'ibitangazamakuru mu Burundi iruhande rw'ubwo busumbane bushingiye ku gitsina n'imibare y'abapfasoni cyangwa se abakobwa bitabiri ibiganiro bitandukanye iri hasi cyane mu kiganiro Diane Nahazwe yagiranye na Florentine Kwizera ukorera Radio BBC y'Abongereza bagarutse kuri icyo kibazo yatangiye avuga imyaka amaze muri uwo mwuga
umwuga ndawumaze mu imyaka 20 muri uku kwezi nibaza yuko nkije imyaka 20 kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cya leta cyo mu mwaka wa gatandatu sinibuka neza itariki umugabo hari 99 kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu urumva ko nkije imyaka 20
yego iyo nkuru wayitangariza kuri BBC wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane
sinayitangariza kuri BBC nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari titwa umwizero
hanyuma kuva uve mu mwizero kugera kumbure wanana kuri n'umwizero imaze guhinduka Bonesha haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu
n'urugendo novuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda gukora ibikorwa bitandukanye nari nsanzwe n'umwarimu narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki ico gihe nari ngifise ingoga naho hari aho ariko aravuga yuko nasaza ibindi iminsi hatiye sinike nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha nkabona umwanya usigaye simbona ikintu noshobora kuwukoramo ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru ariko nsubiye inyuma gatoya ni ikintu nari mfise mu mutima wiwanje kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri icabiye ntuma ni uko numva abandi babikora nkumva ndabikunda nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko umuziki amakuru nkumva n'ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru
hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mugongezo hamaze igihe kingana gute
BBC gahuza imiryango ndayimazemo imyaka gera kuri 16 canke 17 kuko nshizemo ko natanguye kuyikorera nkiri mu Burundi ngaha kuri siege Londres ndahamaze imyaka 14 ariko twari dusanzwe turi kumwe na BBC yaba BBC gahuza imiryango canke BBC Afrika gisata cy'Igifaransa narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001 urumva ko imisi atari mike nka nyine
yego irakwiye yego none ga Florentine uratubwiye ivyo mwizero bya BBC ni cyari coroshe ico gihe mu 1999 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru barawuhurumbira
kuwuhurumbira ntabyumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba bada gusaba ubuzingu ufise ibiharuro ariko icyo nabona nuko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme kuko harimo abagabo ariko bakaba bake kuko ndabyibuka nko muri ibonesha mu 2000 nkija gukora kuri radio ubwaho nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri kandi narinze mva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose igifaransa ikirundi igiswahili icyo gihe nta cyongereza twakora twaraba abakenyezi babiri ndabagabo 10 aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro utahumva rero yuko batari benshi ariko kandi bariho abo twarabira kwa karoriro kuri radio nationale kuri televiziyo harimo abakenyezi ba Chantal Katama ba Maria Inamuganuro ba Christine Ntahe urabivi yuko barabafatso ni bakarorerwa kuri tangaza makuru neza
yego
bari ho ariko nti bari bafite igitigiri n'icangana n'icabagabo
niko hanyuma umuntu ubunye iyo bari ko ratanga ibitigiri bakavuga ati uyo mwuga mukora abafatso ntitubabonamwe wabigeme ntitubabona uravye aho bigeze ubu wovuga yuko abo bavuga ivyo bafise mu kuri canke
ibyo bavuga n'ukuri ibyo bavuga nibaza ko ari ukuri kuko biragaragarira amaso nk'ibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika 1,200 kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'150 bigaragaza yuko ari bake abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane ntibashika n'ibice 15% hanyuma hariho no kugira uruhara kugira ijambo gufata ijambo mu itangazamakuru naho nyine urabona yuko bataboneka diane
yego
ni bakeye rero ibi biharuro bigaragaza ukuri uretse yuko urumva n'ibyo bakuye harimo ibyo bakuye muri stebu baba barakoze igendereza ryabo bakabyegeranya bakerekana uko ibintu bimeze
yego
uretse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka cyo kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo canke abarigiramo uruhara
yego hanyuma ku bwawe ga Florentine wibayemo umwanya munini uribaza yuko ivyo babiva kuko ibibava ko barakumigwa barikumira canke
jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo naho ibintu byatanguriye
yego
uko isi ikomeza gutera imbere nuko ibintu bigenda bihinduka abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo ariko buke ibintu bigenda bihinduka nicyo gituma jewe iki isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yarihabwa mu buryo bunganiki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo uruhare yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara nshyikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro
yego Florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu kirundi n'ikinyarwanda gusa murafite n'izindi ndimi zitandukanye icyongereza igifaransa eka n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri afurika tuvuze ku by'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ibyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abafasoni baharari benshi menga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho byifashe gute muri ibyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata byatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababumviriza canka babikorera
Diane ico nokubwira nuko iki kibazo gisanye kibazo gisangiwe na benshi muri rusangi mwisi nibyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo nuko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusangi ni kibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo cyane abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza makuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangije bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri 50% ku buringanire bwa 50% hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radio canke kuri televiziyo kandi mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru cyangwa abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza ico giti gica 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikiye utumyumva yuko si ikibazo twisangije mu karere mu Burundi cyangwa muri Aziya cyangwa ni kibazo cy'isimbi rusange niko nubivuga
yego kandi natwebwe Florentine ngaha anyi kujugi America twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere kuri ka bafasone tutawumva turagerageza kwatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ibyo biganiro ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu zosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe cyangwa umufasono umva ko ari n'urugamba rukomeye
urugamba Diane kibazo ni cya kindi mbega abo bantu dutumira abafasoni n'abigeme barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasa hanze n'ibyo bari kubaravuga ntibimerekeye cyangwa sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kuri ibi biharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radio cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 90 ariko wazuze 65% batagira uruhara
mitangaza
kandi kanwa baya bakumiriye urumva muwamwa batumiye ikibazo rero aho gihagaze rewe n'ubundi mangaruka hahandi gusobanukirwa ico kidubwa mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigize mu ruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuza bonyene gushikiriza nk'ibyiyumviro byabo no gukomeza gusubika gukebuke gushika umunsi badovyumva yuko nabo bibaraba
barakoze abanyamakuru Diane Nahazwe w'Ijwi rya Amerika na Florentine Kwizera wa Radio BBC yabongereza iki kiganiro ni nacyo kitugeje ku musozo w'ibyo twari twabateguriye kuri iyi saha njuti rero banywanye b'Ijwi rya Amerika turashimiye kwa mwateza amatwi nshimiye kandi n'abagenzi banjye bamfashije muri ibi biganiro haba mu kubitegura no kubibagezaho nkuko nabibabwiye dutangira buri wese arimo gukorera iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona Fatuma Karara Animasi niwe wegeranyije aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeho rero mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zo kurwanya virusi ya corona dukomereze twese hamwe kurengera ubuzima bwacu n'ubw'abacu